urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya arigo sbs.com/au/radio-app. Nongeye gushimira mwewe mwese mwifadikanije natwe mu kiganiro cy'uno munsi. Ku mazina ni Jean Paul Amedeni Zigama, iyo uri kurumviriza ni SBS mu rurimi rw'ikirundi. Kaze ubwira kandi uno munsi aho ngiye kubashikiriza iyindi nkuru nabateguriye. Iyo umuntu ashakanye n'uwundi bagashinga urugo, nta n'umwe abagamije kurusambura. Ariko ingingo zo kuguma mu rugo hamwe no kwikumira byatewe n'ikiza COVID-19 gishobora gutuma ubuzima bwo mu rugo bugorana, na cyane cyane mu gihe usanga hari ubusumbane bufatiye ku gitsina. Ivyo bikaba vyashikirijwe na Anastasia Panayiotidis, akaba ari umuyobozi nshingwabikorwa mw'ishirahamwe Relationships Australia. Reka tumvirize uko yabisiguye. Mu gihe umukenyezi atubahirijwe ukamwitega ku vyose, nko kwigisha abana mu rugo hamwe n'utundi dukogwa two mu nzu, nkaho umenga ari mu gasho ataronka umufata mu mugongo. Panayiotidis yavuze ati ukutumvikana kurashobora guseruka kandi kukibonekeza muri ibi bihe bya COVID-19. Ibyo bikaba byotera ukwihebura, mbere bikaviramo imbarutso by'imishamirano. Reka dusubire twumvirize Anastasia Panayiotidis uko yabisiguye. Ni ngombwa cyane yuko umuntu ari mu bihe nk'ivyo akwiye guhamagara ku nimero 1008 respect, canke agahamagara ubusa mu gihe habayemwo iterabwoba ku buzima bwawe mu bihe bisanzwe. Florence Cruz Montalvo asanzwe afasha ivyingo n'imiryango muri Legal Aid New South Wales, nawe yamenyesheje yuko hamaze imisi hibonekeza abubakanye bahisemwo kuvana muri bino bihe vy'ikiza. Reka twumvirize uko yabisiguye. Kubera yuko muri ino misi benshi bitameze neza mu ngo, haribonekeje kandi abantu bariko barashaka ahandi hantu bashobora kurara kugira ngo ibintu bibandanye kumera uko vyamye. Igikomeye ni ukugerageza kuvana n'umuntu muri bino bihe vya COVID-19 mu gihe abantu batiyumvamwo kugenda hanze ngo barondere iyindi nzu yo gupanga. Montalvo akaba agira inama abubakanye bafise abana mbere basanzwe basangiye ukubarera ngo ni vyiza yuko bo kwigira inama y'ingene batandukana ariko bari mu nzu imwe mu gihe umwe muri bo yogwara muri bino bihe vy'ikiza. Kumenya ko wanduye canke kwikeka kwandura canke kumenya yuko hariho ikindi kibazo muri kino gihe, ibi nivyo bigiye gushika kenshi. Ni ngombwa cyane rero yuko abavyeyi batahura yuko mu gihe wanduye umugira canke wikekwa kuba ufise kwishyira mu kato ukwawe, ni ngombwa. Mu cegeranyo ishirahamwe Real Insurance riherutse gushira habona cerekana yuko abanyostraliya bakoresha imiliyoni z'amadolari 45 ku mwaka kugira ngo bashobore gusaba gutandukana n'abo bubakanye, harimwo n'izindi miliyoni 3.7 z'amadolari bariha mu kubisaba no kuriha ubutungane. Panayiotidis agira inama abantu kumvikana imbere yuko bariha uwo murengera w'amafaranga. Reka twumve uko yabisiguye. Ayo mafaranga ni menshi cyane. Umunsi umwe mu rukiko uriha $1,000. Rero umwumvikano ni bwo buryo bwiza kandi bubarinda uruja n'uruza, ariko kandi n'amafaranga yanyu. Panayiotidis yavuze ati nubwo ubwumvikane akenshi usanga budakora ahari amatati arenze, rero ahari cuka kibi canke aho usanga umuryango watabaguranye, ngo ni vyiza kumvikana mu gutandukana mu buryo bushemeye. Panayiotidis arasubira kandi gusigura. Ndagira inama abo bakanye bariko bategura gutandukana gushira umwumvikano imbere kugira ubafashe gutandukana kandi binabafashe ibindi bifuza nko kubonana n'abana babo ubwumvikane ku mutungo musangiye amafaranga inzu imodoka n'ibindi mu gihe ukuvavanura n'uwo mwari musanzwe mwubakanye ari ingingo idasanzwe mu buzima ubushakashatsi bwakozwe bwerekana yuko ibice 90% by'abatandukanye bamenyera gutyo bagahangana n'ubuzima bw'inyuma yuko gutandukana. Montalvo yavuze ati kiguzi cyo gutangura ubundi buzima inyuma yo gutandukana ngo bitera makenga benshi. Ubushakashatsi kandi bwerekana yuko igice cy'abatandukanye arico cyonyine gitegwa impungenge n'uburyo uko gutandukana buzotwara. Montalvo akaba yongeye ko mu kuvuga ati kibazo nyamukuru no kwihweza namba mu by'ukuri ushobora kuriha uburyo bukenewe mu gihe wifuza gutandukana n'uwo mwubakanye. Reka dusubire twumvirize Florence Cruz Montalvo uko yasiguye. Mu gihe wo ushaka gusohoka ni wiyumvire uburyo bwo gupanga namba koko ari byo ugiye gutangura gukora. Ukeneye avance ayo nayo ashobora kuba 1,600,000 y'amadolari. Ukwiye kuraba inzu uzopanga, ufise ubushobozi bwo kuyiriha. Mu gihe wowe uri mu bibazo by'amafaranga, Montalvo agira inama yo kwitura ikigo Centrelink kugira ngo umenye namba ukwije ibisabwa n'amategeko kugira ngo bagufashe kuriha inzu canke kuvugana n'abakode sha amazu mu karere urimwo gutyo barabe yuko bogufasha. Montalvo avuga yuko abavyeyi bamwe bamwe bariko barahura n'ibibazo bidasanzwe mu gushiraho ubwumvikane bwo kuraba abana n'uwo mwari mwubakanye. Muri bino bihe hariho ingingo zikaze mu bijanye n'amagara y'abantu. Montalvo yasubiye kandi arasigura, reka tumumvirize. Igihe igisata kijejwe amagara y'abantu cashira mu ngiro izo ngingo zo kurwanya ikiza ubwa mbere, guhurira muri za parike canke mu ma supermarché ntivyakunda. Rero ivyo vyaragize ingaruka ku bijanye no guhura n'abana. Ubwo rero ingingo ziriko ziroroshwa, ibintu bitera vyoroha cane. Ariko haracariho abavyeyi bagifise impungenge ku bana babo gusohoka bakaja mu bibanza rusangi kubera COVID-19. Rero vyose no kuraba ingene wumvikana n'ubundi muvyeyi. Montalvo yongeye kati bivanye n'ingingo zafashwe mu kugwanya ikiza nazo zirashobora kuba imbaruso yaho umwe mu bahejeje kwahukana ahitamwo kuba. Reka dusubire tumwumvirize. Ku bantu bakoresha uburyo rusange mu kwiyunguruza, ni ngombwa bamenye yuko hariho igitigiri ntarengwa abantu bemerera ahaba muri za bus na gari ya moshi. Ivyo birashobora kuba intambamyi yo kuja kuraba abana bawe mu gihe woba warimukiye kure gato canke uwundi mwari mwubakanye. Yongeye ko kandi ngo ahubwo bikomera cyane mu gihe uwundi muvyeyi yimukiye mu yindi ntara akajana n'abana. Abafise impusha zibemerera kugumana abana barashobora kuronswa impusha zidasanzwe zo kurengana urubibe bivanye n'amategeko ngendegwa ko iyo ntara. Reka dusubire twumvirize Florence Cruz Montalvo aho yabisiguye ati: ku bavyeyi baherutse gutandukana ntibizokoroha kugira ngo bashobore kuronka impusha zo kugumana abana. Mu gihe mwoba mufise ubwumvikane mwumvikanye ko budaciye mu mategeko, muri ico gihe bizogorana kugira wemererwe kuja bukurubibe. Mu gihe hoba hariho ingingo zafashwe ku rubibe, muri uwo mwanya kubonana amaso mu yandi bizogorana kuri abo bavyeyi. Rero kwiyumvira gukoresha ubuhinga bwo kuvugana hifashishijwe amasanamu birashobora gufasha mu kurindira. 2/3 vy'abanyostraliya bavanye n'abo bari basanzwe bubakanye bavuga yuko igikomeye cane mbere kibakorako ni hamwe no kumva bosara mu mutwe hama bakana bura uwo bafata mu mugongo iyo badende bukiwe. Panayotidis arasaba ashimitse abumva baremerewe bidasanzwe yuko bakwiye kurondera ubufasha kuba bifitiye ubumenyi bukwiye kubera yuko kuba umudahemukira. Panayotidis arasaba ashimitse abumva baremerewe bidasanzwe yuko bakwiye kurondera ubufasha kuba bifitiye ubumenyi bukwiye kubera yuko kuba umudahemukira umuryango bivana ngo mbere kandi bigashoboka ugasanga bamwe barabona ko atanyungu babifisemo. Reka twumvirize Anastasia Panayotidis. Rimwe rimwe hari impamvu nziza zo kuvavanura n'uwo mwubakanye, nko mu gihe yibonekeje amabakoregwa mu ngo canke abantu batigera bahimbarwa iyo bari hamwe canke badacana uwaka hamwe. Yavuze ati mu gihe urugo rutariko rugenda neza ngo rimwe na rimwe no kurengera iby'imigenzo n'imico ugakiza amagara yawe canke ugashira umutekano w'ubuzima bwawe imbere ya byose kugira ngo ukiza gatwe. Reka twumvirize kandi Panayotidis. Abantu bahamutse bashobora kutajyama canke ngo bafungure neza kandi bakagira uguhagarika umutima cane kubera yuko baba babajwe no gutandukana kwabo cane. Montalvo yavuze ati muri bino bihe bitoroshe kudashobora kwitakambira ukananirwa gusaba ubufasha birashobora kugira ko ingaruka zidasanzwe ku buryo bikunanira no kwitwararika abana bawe. Reka twumvirize kandi Florence uko yabivuze. Uko umerewe mu mutwe birashobora kugira ingaruka ku myitwarire y'abana bawe. Mu gihe udashikirije ibibazo ufise bikagera ku rwego bitera impungenge, muri ico gihe amashirahamwe araba iby'abana, igisata c'imiryango hamwe n'ubutungane barashobora kugira impungenge bakavyivangamo kugira ngo bashobore kubafasha. Hisunzwe icegeranyo c'ubushakashatsi bwakoze aho cerekana ko niburiburi abo bakanye batandatu kuri cumi barajwe ishinga n'ingaruka vyogira kubana mu gihe cose habayeho gutandukana. Dr. Andrew Filler avuga ati ni vyiza yuko abavyeyi biga gusonera abana b'abandi bavyeyi hirya y'ingene ibintu vyifashe. Andrew Filler:
You treat the other parent well as a person.
Mu gihe ubasha uwundi muvyeyi ukamufata nk'umuntu mwiza, abana bawe birashoboka yuko bazomererwa neza. No mu gihe honyene dutanguye gutana ko umwikomo no kwagirizanya niho abana bumva yuko bagize ikibazo. Mu gihe tubijeje tukabakunda hama tukabubaha niho nabo bazokubaha nk'umuntu bigeze kubana. Iyo umubano uhindutse hagati y'abubakanye, Dr. Fuller yavuze yuko arakajyo k'umuntu kugira ngo ashobore kwirimbura we ubwiwe. Reka twumvirize Andrew Fuller. Ukwirimbura kurashobora kuba intango yo kumenya ibintu bigufitiye akamaro kurusha ibindi mbere, rimwe na rimwe bikagutegura neza kubw'uwundi muntu muzokundana. Rero rimwe rimwe ukuvavanura n'umuntu bishobora kutwigisha ico dukeneye n'ico uzoha agaciro muri kazoza kawe n'uwundi muntu. Intumbero yavyo nyamukuru ni ukwiha amahirwe yo kwisuganya no kwiha umwanya ukwiye kandi ushaka kugira wirimbure. Ukeneye impanuro, hamagara kuri nimero 2300364 2277, gutyo ushobore kubonana n'abasanzwe bafasha muri bene ivyo aribo Relationships Australia mu karere uherereyemo. Ukeneye ubufasha mu vy'ubutungane, ja ku rubuga Legal Aid, aho urashobora kubona serivisi zabo ukaba uhohotewe mu rugo rwawe. Hamagara kuri nimero 2008 Respect canke uhamagare 2008 737 732 ukeneye impanuro no gufashwa ukaba wumva yuko ubuzima bwawe bubangamiwe hamagara ubusa 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 ubunyene ukeneye ubufasha mukiri mukoresha hamagara serivisi zisanzwe zikora ivyo gufasha mu ndimi kuri 13 14 50 hama usabe kuguhuza n'ishirahamwe wifuza yari Jean Paul Amedenizigama ndabakengurukime bimwese mwari kumwe natwe naho ubutaha mu kindi kiganiro bye bye
shima sangiza abandi tangi ciyumviro kurikirana SBS Kirundi kuri Facebook.